murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriranwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Nyuma za kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda, amashuri abanza n'ayisumbuye byafunguye imiryango nyuma y'amezi umunani, ariko impungenge ku babyeyi no ku banyeshuri ni zose.
Ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga mu gace k'iwacu, ari benshi batazayasubiramo. Iwacu ibirayi byaguraga 150 ariko byaguze amafaranga 400.
Uwo ni Habimana Gilbert, umwe mu banyeshuri bitegura gusubira mu mashuri makuru mu Rwanda. Minisiteri y'uburezi iravuga iki kuri icyo kibazo?
Bajya no ku kindi kigo ababyeyi bafitiye ubushobozi, cyangwa se bakegera inzego z'ibanze, ibibazo byabo bakabimenyekanisha bagafashwa kugira ngo bashobore gusubira mu ishuri.
Uwo nawe ni Serafina Flavia, ushinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Muri Tanzania ho, Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu ntibemerewe gusura cyangwa gutabara bagenzi babo mu nkambi za Nduta na Mtendeli. Naho hano muri Amerika, ejo hateganijwe amatora ya perezida. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Aloyce Bigirimana ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Geoffrey. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'umudemokrate bahiganirwa intebe ya perezida Joe Biden, ejo ku munsi w'Imana barabandanije imyiyamamazo mu mareta bizeyemo amajwi menshi. Ni mu gihe kuri wa kabiri ariryo sango ry'igihugu ry'amatora azogaragaza ugiye kuzomara iyindi myaka 4 muri perezidanse ya Amerika. Perezida Donald Trump yaragendeye leta ya Michigan, aho yaronse amajwi arenga 11,216 igihe yatsinda umudemokrate Hillary Clinton. Trump araboneka kandi inshuro zibiri muri Michigan ejo kuwa mbere nk'uko yabikoze araheze imyaka 4, ariko ibiharuro byerekana ko Biden aza imbere yiwe mu mareta ya Michigan, Wisconsin na Pennsylvania, amareta asanzwe azwi ko ari ay'abademokrate, aho Trump yatsindiye mu myaka 4 iheze, ariko ubu Biden yizigiye kuyigarurira. Bombi uko ari babiri baragendeye kandi ayo mareta 3 kuwa gatandatu no kuw'Imana. Inyuma ya Michigan, Perezida Trump yari yamamarije mu yandi mareta 4 barwanira amajwi, ariyo Iowa, aho ibiharuro byerekana ko Biden aza imbere mu majwi. Yaciye yerekeza muri Carolina y'uburaruko, intara ya Georgia hamwe na Florida, amareta 3 Trump yatsinzemwo mu 2016 asa nayazo kwihindukiza mu matora y'ejo kuwa kabiri. Ibiharuro bifata kibanza ku rwego rw'igihugu bibandanya byerekana ko Joe Biden azi imbere ya Perezida Trump ku majwi 8-1. Gushika ejo hagati y'umunsi w'Imana, Abanyamerika barenga 1,083,000 nibo bari bamaze gutora hafi 2/3 by'abatoye mu 2016. Muri Cote d'Ivoire, abakuru b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kuw'Imana barasabye ishingwa rya leta fata kibanza y'abasivile muri leta ya Perezida Alassane Ouattara y'inyuma y'amatora. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye amatora batitabiriye biyamiriza manda ya 3 yiwe. Komisiyo y'amatora muri Cote d'Ivoire yaratangaje ibiharuro by'ibanze byerekana ko Ouattara azi imbere ibyari byitezwe n'abatitabiriye ayo matora. Pascal Affi Nguessane atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imigwi ya politike basaba ishingwa rya leta mfata kibanza irongowe n'abasivile. Nguessane yavuze ko batemera amatora kandi bemeza ko ibiringo bya Ouattara byo kuba perezida byarangiye, agasaba abanyagihugu kubyiyamiriza. Ntacyo leta canke umugambwe uri ku butegetsi baravuga kuri ibyo byashikirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibihugu bya Sudani, Misiri na Etiyopiya byarasubiye kuvugurura ibiganiro byo ku munsi w'Imana ku matati bifitaniye ahagaze ku rugomero Etiyopiya yubatse ku ruzi Nile. Ibyo biganiro bizomara indwi, birimo abashikiranganji b'ibyo bihugu 3 bajejwe iby'amazi hamwe n'intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika, umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki nkuru y'isi. Ibiganiro bihitiye nta masezerano byabashije gushikako. umushikiranganji wa Sudan na George Byamazi yavuze ko bemeye kubandanya kuganira kuri ico kibazo mu mugwi w'intumwa zitandatu harimwo zibiri ziserukira buri gihugu. Abajeje umutekano ku mugwa mukuru wa Belarusia barahagaritse abantu barenga 200 mu myerekano iherutse iyamiriza leta inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi 12 ziheze. Ibihumbi by'abakora imyerekano barihereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'11 ku murwa mukuru Minsk. Imyerekano isaba Perezida Alexandre Lukashenko gutanga imihoho hamwe n'itunganywa ry'amatora mashasha. Kubwo urutonde rwasohowe n'ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa muntu, hafi abantu bose bafashwe barajyanywe mu busho i Minsk. Abamenyeshamakuru bane bari mu bafunzwe kandi babiri muri bo barakubiswe bikomeye nk'uko byashikirijwe na Boris Gorisky arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru i Belarusia. Wabaye umunsi ugira 12 wikurikiranya haba imyiyerekano ku munsi w'Imana ku murwa mukuru w'icyo gihugu yatunganijwe isaba Perezida Lukashenko gutanga imihoho.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko uyu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 Radio Ijwi riyobora, abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi reka tuihere mu Rwanda, aho nyuma y'amashuri makuru na za kaminuza ibyiciro by'amashuri abanza n'ayisumbuye byongeye gufungura imiryango nyuma y'amezi 8 bifunze kubera ikiza cya COVID-19. Bamwe mu babyeyi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubukene babona ko butazatuma bashobora kohereza abana ku mashuri, ariko Minisiteri y'Uburezi ikavuga ko yiteguye kugendana nabo muri iki kibazo. Inkuru ya Sumutakaboyi i Kigali mu Rwanda.
Abanyeshuri batangiye uyu munsi nabo mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 n'abiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 n'uwa 5 n'uwa 6 iki kiciro kiriyongeraho icy'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro bari mu mwaka wa 3 kugeza mu wa 5 ndetse n'abiga mu mashuri y'inderabarezi kuva mu mwaka wa 1 kugeza mu mwaka wa 3. Nubwo abanyeshuri basuye mu masomo yabo nyuma y'amezi agera ku 8 amashuri ahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19, hari abatari bake batangarije Ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kongera gutangira kubera ubukene bwugarije imiryango yabo bwatewe nanone n'iki kiza cya COVID-19. Ndayambaje Gilbert ni umunyeshuri uvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, ndetse na mugenzi we Habimana Gilbert no mu murenge wa Cyumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nibyo bagarukaho.
Merewe mu rugo uko bimeze, ntabwo biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID kuko hikubisemo n'ikibazo cy'izuba. Nakoraga akazi k'ubunyede ntabwo kabonetse, ariko ishwira ko twari benshi cyane Amajyepfo ari inzara ntabwo bazatangiye. Nta nubwo biteguye
ku itangira ry'amashuri iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo. Iwacu ibirayi byaguraga 150 ariko byaguze amafaranga 400, ibishyimbo uwo mu rugo biri kugura 150. Urumva ko ni ukujya guhingira umuntu wagura ikiro cy'ibishyimbo ugasigaramo n'ideni. Urumva ko ababyeyi benshi ntabwo wafata 1,000 ngo ukiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana 7 bari buze kuburara. Kwiga rwose ni ikibazo gikomeye cyane.
Izi mvugo z'aba banyeshuri bazihuriyeho n'ababyeyi babo nabo bibaza uko itangira ry'amashuri rizagenda, kuko bemeza ko ribasanze mu bukene bukabije batewe na COVID-19 ndetse n'ikibazo cy'ibihe bibi bitatunganiye abahinzi. Bwana Rufonsi Nizeyimana n'umubyeyi wo mu karere ka Gisagara na mugenzi we Rutagira Rutagengwa Jean Pierre wo mu karere ka Bugesera baravuga uko ibi bihe byugarije ababyeyi.
Abana benshi bari baragiye gukora mu bintu bya VUP, abandi baragiye mu matafari, mu miciri, yemo na hazaba n'imbugamizi kuko ari n'abanyeshuri batazemera gusubira ku ishuri. Bamenyere gufata amafaranga, iwabo nyine ubuzima buragoye. Icyo mbona gikomeye n'ababyeyi tuganira mu hongo nkuye bafite abana biga basa nk'umwana nimba ari muri Gisagara azajya kwiga we na Nyamagabe hirya mu misozi cyangwa azajya kwiga muri Nyaruguru, yibaza uburyo azabona itiki imujyana akabona na minerivari, nimba se atabonaga icyarya kumugurira amakarumba byoroshye.
Nta cyizere gihari cy'uko abana bose bashobora kuzajya ku mashuri. Abiga batari muri nayini ni ikibazo.
Amahirwe dufite nuko uburezi bwegerejwe abaturage. Iyo umwana yigataha mu rugo burya biroroha kumubonera ifunguro rya kumanywa, ntabwo ari kimwe nuko yaba yiga aba ku ishuri. Iyo umubyeyi afite umwana wigaga mu kigo acumbika, ubushobozi uyu munsi ukawutamukundira azagana cya kigo kimwegereye yigataha mu rugo kandi atekereza ko badashobora kubimwangira.
Minisiteri y'uburezi yizeza ababyeyi ko mu gihe bizabagora gutangiza abana babo babashakira amashuri yabegerejwe y'imyaka 9 na 12. Sarafina Flavia ni umukozi ushinzwe itumanaho muri Minedic.
Numva haramutse bibaye ngombwa yuko umwana ahindura ikigo cy'ishuri bitewe wenda n'ubushobozi bw'ababyeyi akajya muri 9, birashoboka. Igikuru nuko abana bose basubira ku ishuri, ntazagira abana batagaruka bavuga ngo ntabwo bashoboye kubona itike cyangwa se amafaranga basubiza ku kigo bigagaho iba cyari boarding school, bajya no ku kindi kigo ababyeyi bafitiye ubushobozi cyangwa se bakegera inzego z'ibanze ibibazo byabo bakabimenyekanisha bagafashwa kugira ngo bashobore gusubira mu ishuri. Abifuza kujya muri ibyo bigo bya 9-12 babijyaho nabyo bariga, kandi twabonye yuko n'abanyeshuri bo muri 9-12 batsinda.
Uyu muyobozi kandi asobanura ko amabwiriza ya minisiteri atemerera ibigo by'amashuri kuzamura amafaranga y'ishuri, yemeza ko binabayeho byabanzirizwa no kubiganiraho n'ababyeyi. Biteganijwe ko aba banyeshuri batangiye igihembwe cyabo kuri itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11, bazagisoza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 umwaka utaha. Ikiruhuko cy'igihembwe cya 2 kizatangira ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 2021, kigeze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 2021, kikaza amari byumweru 2. Igihembwe cya 3 cyo gigatangira kuri 19 z'uko kwezi kwa 4 kigasoza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka utaha, cyo kikazamara ibyumweru 12. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve muri Amerika tujye muri Tanzania. Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu batemerewe gusurana n'inshuti zabo zahungiye mu nkambi za Nduta na Mtendeli muri icyo gihugu. Ibyo biraterwa nuko kugira ngo basohoke mu nkambi bisaba ko bahabwa impushya n'ubuyobozi bw'inkambi butabemerera nyine gusurana. Abatuye muri iyo nkambi baravuga ko babangamiwe n'iyo mikorere kandi ibavutse uburenganzira bwabo bw'ibanze. Umva uko babibwiye mugenzi wacu James Jovin ukorera aho ngaho muri Tanzania.
Ego twebwe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'Abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari cyane kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi za Nduta na Mtendeli, kuko muri 2016 hari abaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaje Nduta abandi baje Mtendeli cyane n'umugabo n'abagore. Nuko nyene harimo abari muri Nduta Mtendeli, abagabo bari Nyarugusu, abavyeyi nuko nyene. Ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe Nduta ikibari akacimwa, ariko ugenda kurangura igasuru akagihabwa cyangwa uja guposti akagihabwa. Icyo kintu kiratubabaza
mu cyukuri. Hano Inyarugusu Abarundi novuga nti sinzi icyo twacumuye ku Mana, kuko ibibazo bijyanye na cyane cyane by'ikibare n'ukuri biyadutesheje umwanya kandi biyadutesheje n'ubwenge. Turiyumvira ingene twabikora tukabora, kuko twebwe impunzi z'Inyarugusu hari ukuntu UN yadutandukanije na bene wacu hari i Mtendeli na bene wacu hari i Nduta, kuko nka jewe novuga nti ndafise bene wacu bari Mtendeli, mugabo iyo umwe agwaye cyangwa agwaza akagwara mutyi wanje canke murumunanje canke mukuru wanje akaremba sinshaka kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyene canke zindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye kurondera kibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera kibare bakitwima
ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose sinzi ko ari mikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo c'ikibare hano mu Burundi kiratugoye gose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibare bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu mbonaha aha nyine mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi aha nari mvuye gusaba ikibare nje kuraba mama wacu agwariye nduta numvise ngo ari mu bitaro hari nari mvuye gusaba ikibare kugira nze kumugwaza ariko mwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi ntikaribu murabe none ikibare barakinyimye
na cyane cyane hagezeho umuntu aja kusezera uwiwe iryanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibare ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri canke kumuri migwi itatu wewe haja gusaba ikibare cuja guhamba wapfuye nduta canke mutendere uwundi hayasaba ikibare cyo kuja kurangura canke guposti canke uwundi yigiriye ikigoma ukacusanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibare uja guposti uja kurangura bakamuha ikibare icyo kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise
hajewe ubunyene twari tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko nari ngiye gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakinyimye nagisabye barakinyima ndasubira kuva saa mbiri niyo nari ndi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakinyimye
ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibare byo kudandaza twatonze turi mu migwi abajya kugira ntikurangura abajya gupostinga n'abasaba nyine ibibare byo kuza kuraba abagwayi bahaye abajya kwirangurira baza kurondera inyungu zabo mugatwebwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko nowuvuga ariko bagenzi bacu abakongomani sinzi ngira ntituva amarasamwe kandi hariho agatumba kweri uri kurasaba nk'ikibare cyo kwigira hanze y'inkambo ze kwironderera utuntu nk'utwo kurya dukabe n'udushyaza nta nuko bakuraba mugaba kongomani burindwi bama bagiye aho inyuma y'inkambi mu bijiji imvugwe hehe makere yani ugiye kuraba n'abakongomani gusa abatwaza amapikipiki bikorera ku masaro abakoranye n'ibyo kurusha nk'amayinite yani uri kuraraba usanga ari bo gusa mugabo be twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusa aho nyene kuri umurundi ubona umengo bamaze kukubona baca baza
sinakera ni mu kukwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta cyewe twaye dusanganywe turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango y'irinduta twaragerageje gusaba ikibare barakitwimye kugeza ubwo rero mutama novuga ntiyahambwe nk'imbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka
nibaturabe badufate nk'impunzi nyene barabe ko twese tungana abakongomani n'abarundi ndi twese turi munzi ntibaze bararaba nkunzi nyamba naho hari ikindi nyine bo babaduhora bo kivuga namakunga kabimenya
abaturage bo mu nkambi za Nduta na Mtendeli kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin noneho tujye mu Burundi ha barundi batari bake batarajijukirwa neza n'ibyerekeye kuzigama no kuguriza nkuko bitangazwa na banki nkuru y'icyo gihugu iyo banki yemeza ko umubare wabo ungana na 12 n'igice ku ijana ari bo bonyine bafite konte muri za banki abagore baracyari inyuma ugereranije n'abagabo iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda
Bamwe mu bakozi ba leta baba mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'abanyagihugu birimize bo mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko kuziganya no kugurana na bikiri ikibazo kuri bo insiguro bose batanga na mikoro make baravye umwimbu baronka umwe mu bakozi ba leta yigisha kuri rimwe mu mashuri yisumbuye mu gisagara cha Bujumbura atashimye gutanga ijwi kuri mikoro asigura ko amafaranga ahembwa aherera kuri inzu akodesheje hamwe no kuyunguruza aja ku kazi uwo mwigisha abandanya avuga ko mu kugira ronke icafungura umuryango ufata amadeni mu ncuti no mu bagenzi kuri we ubwo buzima bayemwo umutuma atabonaho yokura amafaranga ziganya umukenyezi Amina Vyogusenge aba muri komine Mutimbuzi nawe avuga ko impemba ronka mu burimyi ataco yoziganya ko
shira hamwe urumukene ryo kuziganya no kuguranana mukurija nko birakugora kuko nakuntu wozaja gutiyo tasha vuyeyo ugasuma ukaronka nashira mu shira hamwe ucitamwo kimwe gusuma kuko no kwemera gupfa kube shira hamwe urumvitamwo kimwe gusa nkaje kubera ataburyo fise nashira hamwe no gendamwo kandi ataco fise nkora cane carira ngaho nyene
ibice 10% by'abanyagihugu nivyo bivise uburenganzira bwo kuronswa ingurane mu mabanki nk'uko icegeranyo cy'umwaka wa 2014 cibanye inkuru y'igihugu kivyerekana insiguro yavyo nuko hanini ibice 80% by'abarundi batunzwe n'uburimyi bituma badashobora kuronka ingwati isabwa mu mabanki vyongeye abaronswa ingurane baridogera amabanki ko abasaba inyungu y'umurengera amashirahamwe amwe mpuzamakungu afadikanije na leta y'u Burundi yaragaragaje gutorera inyishu ico kibazo c'abanyagihugu bato bato kubijanye no kuziganya no kuguranana uhereye mu bakenyezi n'abigeme kugeza ubu umugambi nawe nuze muri kino gihe uri mu minwe y'ubushikiranganje usa n'uwamaze gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu imiryango imwimwe imaze kuja muri uwo mugambi irashima karusho ikurayo zikobanya nka Moz ni nyumba 10 muri zone Rukaramu
ubusanzwe aha bintu byafashije uko kenshi nk'umudamu agiye mushira hamwe hari gihaga nakora nk'50 cyangwa ijana agacara abantu tunadandaza tukatafasha muri kwa rugo mu gihe udafise umugabo ko twese abagabo turonkera ndi maturonka bise yose cyangwa ugasanga igura n'aya mafaranga ari nk'ahantu yombe se ugukota karima katagwatije mu gendo wanje naro sana inkota ngaho nawe nabaye mushira hamwe ugaca muri maha hantu bibaye nari kubera rya itoya amahera mushira hamwe cyanke yabitse mu buryo bwinshi bufasha mu rugo cyanke akabona ko mwira atakintu gihari abandi amagasema agura na mbere 10,000 ukamurafungura hama wabironga cyoze umukenyezi wawe akatakubishura mushira hamwe
ariko amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nubwo ari menshi mu gihugu menshi akorera mu gifuri amafaranga abikwa mu gasandugu abanywanye bakurakuranwa gutahana burinduka icanke buri kwezi bivanye nuko ishirahamwe gitunganije Serina Niyongere umwanditsi muri rimwe muri ayo mashirahamwe avuga ko atamutekano kuri ubwo buryo bwo kubika amafaranga
turashoboye kubagiye nka Serina mbitse agasandugu nkagenda mu murima umuntu wundi akamena umusuma akaza akamena idirisha agatora ka gasandugu tubitsemo amahera kabomora harimo nk'ibihumbi 500 600 tugasanga bayi izo ni ngorane zisha zishika ku munywanyi
icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu BRB kibandanya cerekana ko abakenyezi bafise amakonti mu mabanki ari bakugereranije n'abagabo ico cegeranyo cerekana kandi ko hari bibanza 71 umunyagihugu ashobora gutorera ko amafaranga haba mu mabanki mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe no mu maposita ariko rero umuvugizi mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi CAFOB nunzwe n'Imana Christine asaba ko amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yo kwegera abanyagihugu mu makomine
yuguhimiriza ayo ma microfinance ashike ku mitumba ashobore gufasha abakenyezi kuneza abakenyezi no kuneza ayo ma microfinance nkubu akarorero nka poste iri ku mitumba nyinshi irashika no ku mitumba kure twahimiriza abakenyezi ko bajya muri poste canke bakaja mu microfinance kubera niho nyene usanga batanga amahera makeya kuko ntayo bifitiye na menshi mugabo bashaka kuyaguhiza ayo ma microfinance niyo twosaba yuko yoshika ku mitumba hagati kugira ngo ashobore gufasha abakenyezi kinyizi muri iyo migambi barimo yo kuziganya no kugurana
abahinga mu bijanye n'ubutunzi bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko ukuziganya no kugurana na bitari mu mico y'abarundi kubw'ivyo bahanura ko leta yoshira ingufu mu gutera intege no mu gushiraho uburyo bwo gukingira amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na ashingwa n'abanyagihugu
amakuru tugezeho muri aka kanya nuko aho mu Burundi nyine kuva kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu yagiriye urugendo rw'iminsi 5 mu gihugu cya Guinea Equatorial president Evariste Ndayishimiye yajyanye na madamu we na bamwe mu baministri uru rugendo ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko ruri mu rwego rwo kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi kuva mu myaka 5 ishize Guinea Equatorial yashyigikiye u Burundi cyane mu gihe hari ibihugu byari byarabukomanyirije mu gihe inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateguraga ibiganiro bigamije kwiga ku kibazo cy'u Burundi icyo gihugu cyakunze cyane kwamagana izo nama. Iyi nkuru turacyayibategurira, muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Nshuti mwakomeje kudutega amatwi, turabashimira ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi bacu bamfashije kubagezaho amakuru yo mu karere. Aha niho dusoreje aya makuru muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Mukhbir Yabaro, mwayagezwagaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo abanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Yabai, it's a big cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya nimuke muri zisha barundi babo James Jabrice
Yo, you're welcome.